VOA. Iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Urakoze nawe Rosine kuri makuru muje kudushikiriza unaho n'umwanya w'ikiganiro muri sanga kumusi wagatano hizi kwigenekezo rya 12 wa munsi muzamakungu hariwe urugwaruka hakaba haratangajwe icivugo cy'uyu mwaka ku imbere y'impera ya mwaka wa 2030 ubukene bwa bumaze kuranduranwa n'imizi rumwe mu rugwaruka rw'abarundi twari twatumiye mu kiganiro muri sanga rwavuze ku kibazo cy'ubukene mu Burundi kiva hanini ku mutekano muke urangwa muri ico gihugu bavuze kandi ko kugira ngo ikibazo cy'ubukene kirangire abarundi baterezwa gukora ibishobotse byose kugira ngo umutekano n'amahoro bisasagare mu Burundi. Abatumire baronge kandi bavuga kugaruka rw'abarundi rumaze imyaka myinshi rudashobora kwitegurira akazoza karwo kuko hanini Burundi bwagumye bugira gahengwe kamara imyaka mikeye gusa maze ugaca busubira mu ntureka. Mega ikintu cama gituma Burundi bugira gahengwe mu gihe gitoyi cyane n'ikihe umuzi w'ibibazo vyama bicanishamo abarundi n'uyuhe kuri ibibazo byose rero uyu munsi twatumiye abakiri bato twatumiye Georges Nikiza ari mu Burundi na Johannes Marius ndavyigenge bari mu Burundi nabo nyine mwiriwe neza bashika nta mwese turi kumwe murakome ngaho
namahoro namahoro bujumbura zombe namahoro kabisa
yego twebwe bujumbura namahoro namahoro
nani byiza cyane rwose nashaka rero dutangura kuri mwebwe kuri ico kibazo tugwaruka rubona ko ingorane z'abarundi kenshi na kenshi naho waja mu ryaniro bibaza ko batashika ku muzi w'ingorane nyamukuru ikintu mubona cokorwa kugira ngo akugahengwe kama kamara kanya gatoyi cyane rwose ika ibibazo bitarega umuti abarundi bashobora kuronka agahengwe karama ni nkibihe. Reka dutangure kumwe bwe Georges Nikiza.
Ego nkuko mbivuze kuri ku Burundi bucikukira Burundi bwamye buja mu gahengwe kigihe gito cyane iko ibyo bigatuma rero indoto z'abantu bakiri bato n'abafise cyimbyo cyo gukora badashobora ngo bashe kuco bipfuza ikibazo rero cy'umutekano muke ibazo cyuko amahoro agoyagoyashe mu Burundi ingorane none igituma ibyo biba ni ikihe ku ruhande rw'iwanje kandi n'ivyo mbona ikibazo cy'ubutungane nico mbona kiri agati ya byose kuko kuva ubundi gucikukiye ibwagumye bugwa mu ngorane abantu batumye izo ngorane bigukigira ingorane bigeze baja imbere y'ubutungane kugira ngo bacigwe imanza ukuri kuja habona uko ibihe byagenda birakurikirana uko imajenerasiyo yagiye arakurikirana bagiye bahanahana inkuru n'ibintu bidafashe bamwe bakikwegera ko ugasanga akahise ntibakabona kumwe kubera ibyari gutuma abantu babona akahise kumwe bwarwo butungane bwatuma inkozi z'ikibi abatunganije ibintu by'ubwicanyi bashikubitwa inkoni mu gahanga.
George uri kuvuga ko barundi canke bari mu migambi itandukanye bamye bakingiranira ikibaba
sino bushikiye hose ko ndabivuga uko ariko n'ukuri niko bimeze aba gukunda iki gihe turabye nk'igihe irindwi na kabiri cyane niho twebwe turi kutwumvise cyane tutabonye ibyari byo hariho abantu bishe barica baguma bari ku butegetsi ibyo biravugwa cyane na gatatu basa n'uko hariho bivugwa yuko kwari nk'inkureka yaje isa yisunga ibyaba irindwi na kabiri rero ubwo barumvikana ibyo kujya ku butegetsi n'ibyo kurondera amahoro ariko ubutungane bwasigaye inyuma y'umwango urumva birumvikana rero igihe abo bantu barondeye inyishu ndetse bakayumvikana ko ubutungane buzoja mu hanyuma ntibujeho jewe ndiyumvira cyane ko ibintu biraho gukingiranira je nibaza ko koza muri iyo ntumbero yuko hari ikintu gikomeye bibagiye yuko bategerezwa kwikuramwo bakavana ko n'abantu bafise amaraso acafuye aho niho no hashira cyane ko hari gukingiranira kwabo bantu.
Johannes Marius ndavyegenge mwe mu bibona gute
ego je nange banje kuramutsa n'abari ko arumva ikiganiro nk'ashima ko mwana ntumiye hanyuma jewe simpava nifata ko ikibazo cy'u Burundi cyoba ari ikibazo cy'ubutungane. U Burundi ni nkako kuva kera bwaherutse kuba butekanye neza igihe bwari bugitwagwa n'intwaro n'ubwo y'abami, kubera icyo gihe ntabwo bwari bwagire contact iza kuinfluensa la politique nationale donc interieur. Ariko uno munsi kuvaho umukolonizateur ashikiye mu Burundi yafashe ibintu mu ntoke, or naho bahora batugira ngo ariho ngo politique de divise kuzene yaje ihari, iyo ntihagarara aho nyine. Kuko iyo umuntu avuga ati je vais diviser pour ligne, avuga ati ntihashobora kuba intwaro ifise inguvu ikomeye ifise base uhari, kuko nicyo gihe ugomba gukontrola abantu ntuheza ngo ushobore kuba uba kontrola mu gihe gafise autonomy politique. Aho rero niho bakoreye bigaca bituma igihe cyose habaye amatora hano hariho intambamyi gatatuma haba umutekano muke. Ariko kandi amatora arakenewe, yamategeka ko bari hari umugabo gatazanga mu gihe hariho umuntu ari hanze y'igihugu afite inyungu ziri mu gihugu hagati cy'u Burundi cyangwa iruhande yacyo, akavuga ati iki gihugu nticyatekana sinzasubira kuronka bino bintu, aca agira iki rero, aca arondera ukuntu burya abasangiye ubusa bikana ibisambo, n'icyo gihe arondera ukuntu arondera umwe abacunganisha hagati yabo akaraba ukuntu aza n'umuntu uyu uraba ibi n'ibi n'ibi, burya nawe n'uwofata ibara ryera ryera neza cyane ukarondera ko akantu k'agacafu ntushobora kukabura. Akora niko kenshi abantu baca bahagurukira ko ati tugira ibi n'ibi n'ibi hagacajemo na manipulation mo mwaje si devere mfatiye kuri jeunesse ndama ntanga akarorero gatonyi cyane. Iyo uravye nko umubyeyi abantu bafite umubyeyi umwe ugasanga ari umwana yonka akaba ari n'ubundi amaze gukura atanguye gufungura, iyo uravye nk'umubyeyi agize ingorane agapfa ugira ikibazo cyane n'ujya aconka cyane atari bwamenye gufungura, ujya amaze kumenya gufungura amaze gutangura kudara aratembera aronke arongo twajya ujya ntabara cyane. Icyo cyo nabyayo bakiri bato nkatwe ntibaze bararaba ngo naka ngo agizibira abaneza urabe uko iki gihugu ari karaguha niyo guha amafaranga. Dufate ko nk'ubu nkawe mumenyeshamakuru umunsi wehoze umuntu akaguha amahera agatereka ndaguha aya amafaranga ugende ugire ibi n'ibi n'ibi mugabe gataja gusamba ayo mafaranga aguhaye akaba ari aza gusambuza inzu yawe, mbere ayo mafaranga uzarira mu gahinga uzuyajya gute uzajya utekanya. Icyo navuga bwa mbere abarundi boshira hasi za ngendo nerekeza kwivuga mu biganiro nk'ikinyene hari ingendo yatura tugabure n'ibya nkabisare abarundi bamenyere kwakira ibyo yahawe na bene byo, utari hawe urindire uzoronka na hirya yeje utarose nawo abura urwango habura inzigo. Icyo nicyo cyamagiro cyadukora ko ugazosanga niyo bari kuravuga ngo bakabagira ibiganiro bagira ibiki n'ibiki bazabigira bazabigira na hirya yeje uzosanga ari ibintu bizokwama biri ahandi ni kugira naka ronye icyajya ni kugira naka yirongere amadolari ashyira mu mufuko mugabo nta nyungu n'imwe ibyo bintu bituviramo atari uko indeo abarundi bakamenya kwakira ibyo bahawe.
George nikiza mukanya gatoye cyane rwose icyo kibazo cy'ubutungane cyotorerwa umuti gute?
Yego, imbere yuko nja kuri ubutungane nkundire Frederic ngaruke no kuri ibi mugenzi wanjye avunze ikintu nibyo bikunda gukwa abantu gusigura rero bikangora kuntahura ibi byo kuvuga ngo influence y'abakolonizateur na nikiza cyane cya autonomy nibyo abakolonizateur baraje muri Afrika hanyuma bandika itware yabo muri Afrika barandika kahise kabo. Rero nk'abanyafrika nk'abarundi twebwe twaciye kuri iyo mvo kuri iyo etape kuri iyo ntambwe yo kuba gucuwa gufuni na buhoro n'abantu bo hanze ni umwanya w'uko twebwe twari gukubita agatima mpembero tukira abatuti mbega icyo twohindura ni giki ni prise de conscience generale sinzo rivuga mu Kirundi. Ubundi bwobwo abarundi baravuga bati agasambura urugo karuva imbere, kwitwaza umuntu wo hanze kwitwaza abandi nibaza ko ari kuvugudikira hamwe umuntu avuga ati reka simbure icyo mvuga kukamaramaza ndiko ndabamwo. Ubundi bwobwo nta kintu na kimwe gishobora kuciya urugo kivuye inyuma igihe ibiri imbere bimeze neza. Igikomeye ni kubaka twebwe muri Afrika, mu Burundi, tukubaka ingo zacu, ibihugu byacu, tukarawa umuntu wo hanze nawe ahazoca. Igihe tumuciriye igisoko nuko yadogicamo rekaje kubutungane. Kubutungane ni kibazo n'ukuri kigoye. Ego mu Burundi harabaye ama icaro byinshi cyacano bw'itabaye igitega ukuri ko gaheruka kuvugana ideke by'ubutungane. Ikibazo cy'ubutungane ni kibazo kijanye n'uburongozi bwiza, n'uburongozi bwiza kuko usa kuko n'umuntu bakunda akabona kure hakaboneka ubwisanzure hagati mu bantu, hagati mu gihugu, kugira ngo uburongozi bwiza bushobore kujyaho, uburongozi bushobora korohereza ubutungane. Naye igihe ubwo burongozi bwiza butahabaye ngo abantu bagire amahirwe yo kuburonka, ushusanga ibintu bimeze ukonyene biteza kumera ko uri ushoboye ufise ingufu ubwo butungane abukoresha. Niho hanini nifuza cyane yuko intwaro uburyo bw'ingeri bwitwagwe ne kirongorwa n'uburongozi bwiza leadership ari byo byotereza kutunganywa bigashoboka hanyuma kugira ngo izindi nzego zishobore gukora neza.
Yego me Johannes Mario se mukanye gatore cyane rwose amasoko na 30 mwavuze ikibazo cy'aba ugwaruka go barukoreshwa mwakoresheje ijambo ry'ifaransa manipulation icyo kibazo cyoterwa inshugute akanye gato cyane.
Ego nagere kamaze gatanye nshimbe kwa kakana ari kintu avuze yameze nk'ugiye wanse kuca navuze n'usanzwe nibyo ntawo uvuga ngo abarundi ngo bashwana ngo ni kubera umuntu wahanze gusha. Oya burya nibyo navuze ati ntazera ngo de ora umugayo iyo hari umuntu akeneye kubateranya afatira kwa kabazo nyene mufitanye nta bintu bizigera byera de naje bunye no wonyereka George akambiye ati murondire ko ikintu kibi atano wonzi ubunyene no kimuronka ko nkacankorera kwicyo. Ariko ikituma navuga ati ibintu byazanye kuva kera raba igihe hatanguye amatora kuri Rwagasore nta kuboko kwabo hanze kwabaye bagushika hari nda yicwa kwabonetse abamukurikiye bose ndadaye kandi iki gihe urabyo uzosanga hariho ukuboko ko hanze kuguma kwibonekeza. Noneho si naho honyine fatera kuri mwezi gisabo yatanguye kubona kugira contact n'abanyamahanga nimeyuki byabaye kuri Maconjo. None si nyene ibyo nyene nibyo byamabibasha kuvuga ngo nibo baza kubikora mugo bakoresha uko kumenya kuva inyuma yuko kuboko kw'abanyamahanga hanyuma y'imanipulasiyo nayo navuga kugwaruka ugwaruka bitegereza kugira conscience rukumenya yuko twebwe tukiri bato ntituronka uwo muvyeyi wacu ntibamutwikire ko ngo adutume kumwica kandi dutumwe na wa wundi amaze gutangura gutambuka amaze gutangura kumenya n'ibyajamwo mugabo gaca uvuga ngo uyambyiye yabanza arabe neza yuko agasago kawe mbega ubamwo kari hehe kari Burundi. Nico none ko ndavuga ati menhozenya iyo manipulation abantu baraciye ubwenge abajene boraba neza nta n'ikintu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamurabandanya kumviriza iradio hijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise umunywanyi radio ijwi rya Amerika Didier Miriboneza. Muri hehe? Muri Bujumbura. Muri hehe?
Ndi Didier, ndi Bujumbura.
Yego, murafise ikibazo, murafise icyumviro, duga ku ijambo.
Yego, je nagomba kubaza abatumire.
Yego.
Kenshi urwaruka rurakunda gucinyirwa bakavuga ngo abanyepolitike barakunda kuvuga ngo bateguye amanama kumbe bateguye urwaruka rwabo ibyo ruza kuvuga. Ntibaza kuvuga ibyumviro bakuye mu mutima, baza kuvuga ibyumviro bakuye mu migambwe yabo. Nicyo gituma politiki yo guteza imbere urwaruka itoroshe mu Burundi, kuko urwaruka rurakoreshwa bikomeye bitoroshe. Uko urabye nko muri iki gihe nta kuntu uvuga ngo hariho politiki y'urwaruka n'ukuntu ariko harapfa urwaruka rwinshi ku bwinshi apana bukebuke ku bwinshi, kuko intambara yose yamiza ihitana urwaruka. None kubera iki ibyo biri kubiraba kandi dufite abanyepolitike bize kandi bakomeye? Twebwe naho baduhenda ni uko baduhendesha ibintu. Ibyo nabyo ariko baravuga ngo n'abantu ngo bava hanze ngo bakaza ngo dusago twabo ngo uvuge ngo aho turi, ibyo twe ntitubifatira ko, kuko umuntu wese azamaza afise baca umugani mu Kirundi ngo imbwa ugomba kugutwa ngo ufise ibijumpu ngo agutware imbwa. Rero ibyo ntitwobifatira ko, ahubwo dufatire kuri politiki iri mu gihugu y'uguteza imbere ugwaruka kuko baravuga mu ntoze mwanditse go gushika muri demide cyane kuko ugwaruka goba gwateye imbere kabisa mu Burundi ntabwo biboneka kuko uravye mu mabarabara no gwaruka gusa abatagira kazi mu gwaruka gusa abicwa no gwaruka gusa abantu ibiyayura mutwe no gwaruka gusa ahubwo leta amareta yarakwiye gufata mu ngiro ikibazo cy'ugwaruka naha akazi kubura ariko bagakreya de projet abo bantu bava hanze bakaza kubafasha mwiyo migambi ugwaruka ruba gwitoreye n'igihugu cyo kugorora n'igihugu cyo tera imbere kuko atagwaruka rutera imbere nta kazoza
yego be didi murakoze cyane gose mu kanya turaha ijambo George Nikiza na Johannes Marius bagira ico bavuze ku byumviro byiza mushikirije reka duhe ijambo kandi na Leon. Leon mwiriwe neza?
Ndabumva munyamakuru, ndamukiriza n'abatumire.
Barakumva, ufite ikibazo uduge ku ijambo cyangwa icyumviro?
Cyumviro cyanje nashaka gushikiriza twebwe byose bishobora kumva ukuntu mu Burundi ibyo twama turi mu ndyane zidahera ariko icyo mbona cyose gituma intambara zisutama njyewe ndagifatira ku kibazo cy'ubukunzi bw'ingano kaza mvuga ati kubera iki yaba nk'umudepite cyanke perezida arabona yuko amwirwa ku butegetsi abona yuko atadosubira gushyikira amatungo kandi atadosubira kugira cyatubariro bigatuma abona yuko yokwikingira agasikana na wa wundi agomba gushyikira ubutegetsi azokoresha uburyo bwose bishoboka hanyuma ngo asikane ariko ibyo byose kugira babishobore baca baca kuri twebwe urwaruka kubera babona tuzajya ntiwafise inguvu igituma natwe tubamanikire ni bwa bukene icyo bituma na ya leta iba idafise politike nziza yo kugwiza akazi cyanke kugira ngo yakagire neza urwaruka rwabo ariko ibyo bikatubaba gatanu byiza twabona yuko kuba guhindura ingendo cyane cyane mu banyapolitiki baba bagomba gushyikira ubutegetsi ntibagende mu butegetsi kugira babeho ahubwo babone yuko nawe uva mu butegetsi wubaho neza gusumba mbere naho uba uri mu butegetsi bakabona yuko ubutegetsi ari fishabije.
Murakoze Leon, reka duhe ijambo George Nikiza abajijwe ibibazo ikane byumviro bihambaye cyane rwose. Didi akaba avuze ko kenshi na kenshi urwaruka rukoreshwa ugasanga n'ivyiyumviro rushikiriza n'ivyiyumviro by'abanyamigambwe mu gihe Leon nawe nyene avuze ko ikibazo nyamukuru ari ubukunzi bw'inda. Ivyo n'ibibazo bishobora kwicarigwa bikaganirwaho kugira ngo nkuko Didier Leon abivuze abantu canke n'abanyapolitike bahindure ingendo. Nduga ku ijambo akanya gato munota umwe.
Murakoze, ndabashikiye cyane ko ari babiri cyane cyane uyu Didier nibyo aba nibyo bitewe byabonetse cyane nuko ugwaruka kenshi iyo ruriko ruvuga rusanga ruvuga ibyumviro by'abatumwe n'abanyabigambwe abanyepolitike ku ruhande rumwe muri iyo bitahura ariko ku rundi ruhande nta muri iyo bitahura igihe umunyepolitike agutumye kwica agutuma kwiba ubu ntaba ari umunyepolitike aba ari umwicanyi igihe agutumye politike iguteza imbere iyo ntiwereka kuyivuga n'ukuri uyatigenda uraba ingene witeze imbere ubyigishe n'abandi ehegewe ndafite programa ishobora kuzishikana heza hama ukabyumva ukabisigura irundi rwaruka ibyo n'ukuri ibyo ntabyo ngaya ibi bintu by'uko umunyepolitike agutuma kwica agutuma kwiba agutuma kubesha agutuma ibintu byose ukabikurikiza impano mbere ne utanga cyane tubonafatira ko cyane aba twe tukiri bato tukifise imyaka yo kubaho cyane gusumba abadukurira umuntu we ubwiwe ku giti cyiwe yo kwishi yogira indoto yiwe akagira vision yiwe personnelle akarondera inge nayishyira mu ngiro birababaje cyane ko umunyepolitiki umushirira mu ngiro vision yiwe nawe yiwawe atayigushiriye mu ngiro aho niho akeneye gukosorwa cyane abajene ntitwaye kujya muri politike ngo abanyepolitiki baduhenda mugabo wojayo ufisi uri kurajya ufisi ugomba gushikako igihe umunyepolitike akweretse akurikara gutumbereza aho udashaka urabyanka ukabiheba ubundi bwobwo tuba ari ingorane. Ikindi naco ngombaga gukoresha cya Leon nibyo n'ukuri jewe hari ibintu bikunda kumubaza cyane ugasanga umuntu atwaye umugambwe imyaka irenga 20 ubundi atwaye amashyirahamwe arenga 20 aho kugira ngo bategure abazobasubirira ahubwo bategura abazobafasha kuhaguma. Inzi kwarinda sindi nicaricyo. Ibyo rero biri mu banye politike bari ku butegetsi, biri mu banye politike batari ku butegetsi za kumuri opposition.
Yego me.
Ni guhindura ingendo kandi abantu bazoyihindura rero nibazo biyumvirango n'aba bantu bari kuri politike ni twebwe n'aba ba jeune bazofata la conscience bakabona yuko akazoza k'igihugu arati wabo badakeneye kubona uyu muntu ababwiri yo banja.
Yego me reka duhe ijambo.
Ntuteza kufata bati dukeneye kujaha, dukeneye uko umuntu adushigikira adushikana.
Yego me. Johannes Marius nawe mukanya gatoyi cyane gose ku byiyumviro n'ibibazo byashikirijwe na Didier na Leon. Wihute cyane.
Je nanje nabagomba manze mpereke iki ahereje ko George manura mushigikira ku kantu gatonye hariho ikibazo cha makwido video ku bantu bamwe bamwe aravuze ibintu yuko bimwe byo biri mu mapolitiki muri mu banye politiki no mu masosiyete cyangwa nyene yanda muhakarero gatonye cyane ejo bundi si kera bari ko baraba abigisha muri university aho dosanga muri kaminuza y'u Burundi ugasanga umwigisha yigishije amaze nk'imyaka 20 yigisha mu gatarashobora gusohora umuntu amusubirira. Ije ni ibintu birimo ne current none mwe bada yuko ubone yari politique yari karagira cyane n'imwe byo kwiyuganira ko nyene n'ikindiye nakubwira aho yatugira ngo fuko niyo yuganira ko ariko mugabo urumva ni byo biba none ahandi aho dozanga umunye politique ariko arategura politique akayikora mugabo adategura uwo musubirira ibyo nayo ni ngorane y'abarundi kandi si ngorane y'ugwarukiyo iyo ni ngorane y'abarundi bari imbere yacu bakuru bacu. Hanyuma kuri iki nacyo cyuko ngo Didier yavuze cyuko hari abajene baza mu manama ngo baza mu manama ibyo nabyo nzi kuko ugasanga ngo babateguye hari ikindi kintu nakunda gukwemera sinemara nemera cyane yuko usanga umuntu ariko aravuga yuko urwaruka kumba umenga nta bwenge rugira ubwo rero ubwenge bashobora nabo nyine kwiyumvira bijya kwari kwiyumvira ko ashoboye kuvuza icyiyumviro kimeze neza cyangwa izintumbero aba yagihawe n'undi muntu arashaka kukivuga gikuye iwi ahubwo gusa icyo nuvuga no hano ruza kumugira nko mu nama akazamuteguye ngo uze kubaza ikibazo kininiki niki kuko bari uwo niwe adafise vision kandi wazodutera ibibazo mu minsi izoza nawe ubundi ho kugira rero bagira icyiyumviro ni ibintu byiza cyane hanyuma ubundi ikindi kintu yavuze
yavuze ikintu cyane
yavuze ati abantu niboja ku butegetsi basise intumbero yo kuguma yo gusa cyangwa ngo oya cyangwa ugira ngo bahatungire oya muzanzwe niwe nane ndavuga ati abarundi bareke kuzama ariko baravuga ngo bari mu buganiro biganiro ngo 2022 ngo 2022 batesha umwanya abantu ibyo bintu byatura tugabe ni banka tu ni byo nka bisabe bihagarare n'iki gihugu cyo Burundi umuntu amenyere gutora ibyo bamuhaye arindira imyaka iheze uwunda haje niho byo banavyiza kuko nitwaguma tusanga abarundi bariko baraduhinge fundi yuko umuntu azokwamazi yuko ibintu bidakunza cyaje gutera akajagari agacafata ugwaruka akari kubera n'ibyo niko kabisa ari ugwaruka gwinshi rushomereye
atarereza
amafaranga make nyine tuyoga dukenye cyangwa nagatabi bagasanga ibintu birayangaje.
Johannes mwavuze
ko turabwira ugwaruka gwacu gucyo bizari bi cyane.
Johannes mwavuze ko abantu bakwikurindira bakarya ibyo bahawe ariko umuntu yovuga ko abantu bakwiye kurya ivyo bakoreye sivyo?
Oya, ni ivyo bakoreye ni kimwe. Ndiko ndavuga ngo kurya ivyo wahawe. Ni kuvuga ngo kurya ivyo wakoreye, nuko burya nta muntu agwica utakoreye.
Ego mereka
duhe. Ni bagenda kugira abanyagihugu ati jewe nkeneye ibi nibi. Ko ingora kama tugira muri igihugu ni bya politiki. Abantu bazogenda yiyamamaze hamuya tsinda ngo hengo jengo cuma. Ivyo uri kuravuga wewe nibiki? Mbega ni waza umuntu je natsinze nka George dufate ko namutsinze. Agatambira ngo mpa ngo ndagufashe ngo gushira mu ngiro ngo programa yawe. Programa yanjye wari wayanse wari wavuze yuko idatumbere itari nayo ishiraho gwawe. Amagara ntibayemeye abanyagihugu batora gwanje.
Ushakiye
kumfasha gushira mu ngiro programa yanjye. Rindira nawe udashire mu ngiro programa yawe.
Yego tubibutse inshuti mwese ko muri komabanda nyakumiriza Radio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe n'umunywanyi wa Radio Ijwi rya Amerika haragakiza muri neza. Mwiriwe neza, murakomeye, murafite muri hehe?
Muri province Rumonge.
Rumonge, murafite icyumviro, murafite ikibazo ku kiganiro turiko turagira cyo kugaruka?
Yego, ndafite icyumviro ngo namushikiriza na cyane cyane kubyerekeye abantu bakiri bato ni kuvuga abantu usanga bafite kugera nko ku myaka igera nka miro kugera kuri 30 nibo bantu ahanini usanga bafite inguvu zo gukora nyinshi bakakora ibintu bishobora guteza imbere igihugu haba mu buzi butandukanye haba no mu mirimo isanzwe nyine yo kwiteza imbere nibwo politiki yari itanze nabi kuri abo bantu urumva bica biboneka neza yuko mu minsi iri imbere ntaho bazoza ntaho bazoza ntibazoshobora kwishimura mu migambi yabo mu mico hamwe n'ibindi nicyo gituma rero icyo gisaba abo bantu barongoye amashyirahamwe n'abandi ko bokora ibishoboka byose kugira ngo umuntu yagihugu umutungo muto na cyane cyane abafite ingufu zo gukora ibikorwa ko bobagirira politiki imeze neza kugira ngo ejo igihugu kigere giteye imbere nicyo kiyumviro nari nashaka gusubira.
Urakoze Hagakiza Rega, duhe n'ijambo. Ndayishimiye, ndayishimiye. Muri yo neza
wiriwe
murafite ikibazo mase cyumviro duga ku ijambo.
Ego ahanini senagomba mvuge ku kijyanye no gwaruka mu Burundi. Hello
duga ku ijambo turakumva.
Dere navuga nti hariho ibintu muri politiki y'Burundi twabuze twarabuze icyo nokwita leadership cyangwa indongozi nziza zizi kwiyumvira kuri kazoza k'igihugu cyangwa kugwaruka abana bariko barasiga. Ikindi nacyo nuko ubiravye neza baraba inyungu z'ibibanza bariko bararonka amaparasera inzu bariko baraduza ntibigera biyumvira ati abana bacu tubasizehe tubasize mu rukundo tubasize mu rwango tubasizehe hanyuma ugacura bariko barigisha abana ubukozi bw'ikibi gusa hejuru yuko bafatira ku bukene inzara abana baba barimwo. Hariho umutumire aravuga ati sinemera yuko ugwaruka ruhendwa ariko ndibaza ko yirengagije kuko n'abanyapolitiki n'abanyapolitiki bonyine barajya muri leta nk'indongozi ugacura bashyize muri iyo leta bahinduye imvugo ibyo bagiye bemereye abanyagihugu bazobaharanira ahubwo ugahura impinga bagiye kubagurisha. Rero umuntu bafatiye ku nzara arashobora gukoreshwa. Rero ngiye no kuvuga ngo abanyapolitiki bakwiye gutegura imigambi yo kwigisha imyuga abanyagihugu ugwaruka ejo kugira nabo bitegure kadoda kabo kandi bakitaho no kwiyumvira abazobasubirira abadosigarahe ntihame bariko barabona inyungu gusa z'imiryango yabo ntibabone urukundo bashyize mu bantu ahubwo bakamariko bagigisha urwango. Rero navuga nti abanyapolitiki hanini bakwiye kwikebuka kugira bategure imigambi myiza igisha ugwaruka kazoza kabo n'ingene bakwiye kukabamo ntibame bariko barabigisha ngo naka n'umwasi none mugwanye girani bakureho politiki y'ingwano uko amariko baragwana ngo naka reka ndamugwanye katavuga rumwe nanjye. Yeno buga ntanini ni
urakoze
cyo tuma abantu abanyagihugu cyangwa ugwaruka bitegurira kazoza kari imbere.
Ndashimiye ndagushimiye ku cimvira mu shikirije Elkana namwe Hagakiza George. Ndashimiye ravuze ikibazo gihambaye cyane rwose kivuga ko eka abarongozi cyangwa abategetsi usanga kenshi na kenshi badafise intumbero batabona kure bataba imigambi ya kure yotuma Burundi bwo muri kazoza rwaruka rumererwa neza. Ikakabavuze ko kenshi na kenshi usanga habiba babiba amacakuri canke inzankano. Icyo kibazo mu kivuga ko iki akanya gatoyi cyane rwose munsi munotomwe.
Murakoze. Ego nibyo nje ndakubwire icheke kutabona kure kw'abategetsi sindi yano bisigura kuko ubwa mbere ho nk'ubu mu Burundi dufatika akaro ku Burundi urafise ibintu bita ama strategie de développement national nyinshi cyane. Imbere yanje ndafise quatre strategies de croissance et de lutte contre la pauvreté n'umugambi wa leta wo gutuza ubukene no guteza imbere igihugu kirimo imigambi myinshi cyane kandi myiza yandi kuruka muri ico gitabo nyene imigambi y'ingene ugwaruka rudoronka kazi ingene igihugu kingene aho igihugu kiziga imigambi mikuru nikurituma aba jeune bashobora abakiri bato bashobora kuronka ico bakora bakaronka ibyo ibibatunga iyo mugambi uriho. Ikibazo mbega ni kubera iki iyo migambi yose itaja mu ngiro habuki yana kugire yuko uyu ndayishimiye intuzeye hariho strategie ya development durable de tourisme strategie ya industrielle strategie de bonne gouvernance ari ama strategie menshi leta yashizeho ningene yoja mu ngiro ariko vrema ntaraja mu ngiro rero ikibazo kiriho ni mbega yogenda gute kugira ngo iyo migambi yose ipakiye mu bubati ije mu ngiro nagomba nkundire nkundikije garuke cyane ukintu gihambaye cyane Marius yavuze ibintu by'uko ngo abantu bajya ibyo barondeye ibyo bahawe cyane cyane ngiye ariko aravuga cyane cyane kuvyerekeye amatora n'ingene abantu biyamamaza yego ibyo avuga nibyo igihe abantu bose bahawe uburenganzira n'amahirwe yo gushikira abanywanyi hari ibihugu byinshi byo muri Afrika byinshi kandi abo nyiratadenagije arabizi aho aba imigambwe iri ku butegetsi ija kwiyamamaza abo bahiganwa bari mu busho ubu ibyo bigo biravuga iminsi yose none wombwira gute uwo muntu ngo najye ibyo bamuhaye igihe atakundiye abandi ko bahiganwa
umva
rero naribyo n'ibibazo byo niyo ntumbero y'ikiganiro mwadutumiye ko ahubwo igikomeye mbega iyi migambi yose ipandwe mu matiwari byogenda gute kugira ngo abajene boroherezwe niho hari ikibazo
Johannes Marius nawe ndaguhe umunota umwe canke munsi umunota umwe ubwica uvuze ku byashikijwe na Ndayishimiye cyane cyane kubyerekeye kubona kure kw'abategetsi kw'abarongozi b'igihugu mu kanya gato cyangwa se
mu bisanzwe gye nicyo nahereko kumvuga kuva kare mu Burundi hariho ibintu by'abanyepolitike bacu biterwa gusubirwamo bigasubugwa neza abantu bakaraba ingene byoja mu murongo ingene uzosanga umuntu yamari mu tuntu two tunaturiya akatodukorose kunuko hari aho bahora bitana abadacikana ugasanga bose basigagira politike kudacikana ibyo bintu nico kitwikiye mu Burundi ni kuvuga ngo wewe urwagugiye ukavuga ati nkeneye ibi ukabwira abanyagihugu ibi dasavuze uyu mugenzi wanjye George bishobora kujya mwibi nyene nimba leta ihari yarateguye programme ya development pour les jeunes ikavuga ati kugira batanga akazi ukunuko nuko mugabo iyo leta nyene ikaba ariyo yobishyize mu ngiro ariko bigaca biza gushyirwa mu ngiro n'umuntu avuye muri bamwe bavuga ati iki ntigikunda izo ni ngorane nta ndansavamo ndemeye wase wameye wemeye n'ibyo nyine ni kuvuga ngo umuntu aje ni bamuhe atware abandanye ahejeje abanyagihugu bamwivariwe bamukura cyane abandanye harimo iki nacyo umugenzi wanjye avuze nibyo uko kwirengagiza hari arashobora kubaho ibibazo byo kwiyamamaza ariko sinibaza yuko aricyo giteye ikibazo mu Burundi mbega reka ndamwibarize muri Uganda ejo bundi amatora yabaye kumenga kiza desije yari mu gasho none kumenga nta bibazo bihari nk'ibiri mu Burundi ni ngene ibinye ndiko ndakubwira peut-être ko Burundi bwacu uzosanga le politicien bari fragile abarundi bari fragile bari facilement manipulable par udanye dufaranga cyane sinzi ikindi cyo bakivaho icyo ni cyo kurondera ni wundi narigeze kuba ndi mu kiganiro kime cya Sunday batubaza bati tutange umuco intumbero byogenda neza kugira Burundi ibibazo bwamamwo bihere yanatanze akarorero koroshe nabwiye ati umurundi tumufate nk'umunagwaye malaria umunagwaye malaria ugiye kumuvura ubushuhe kuko ubushuhe niwo arabufise arapfa uko biri kose mugabo utavuye iyo malaria nyine ngo akiri ubushuhe wanagomba wagomba ukabureka mugabo uvura iyo malaria arakira nibyo rero ndiko ndavuga nti tuzosanga rero twirirwa turiruka inyuma y'ibintu bitari byo kuraga neza abo barundi bene wacu ibyo bariko baravuga yuko ari byo ari iri nyene rondebera handi si iki kibazo tubona
icyo kibazo turakizana kuko mushiga ntahe Johannes Marius icyo kibazo nicyo kibazo nyamukuru twabajije mbega abarundi bo batora nyishu zitajanye n'ibibazo bafise icyo kibazo turagisozera ko ariko nagomba mpe ijambo kandi uwundi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Emmanuela niyo neza Emmanuel muri hehe vuga cyane gose hanyuma mubaze ikibazo mwihute cyane ikibazo canke cyimviro
ni kibazo
egera telefone twumve ko yovuga neza iri kwivuga nabi
eh
duga ku ijambo twumve Emmanuel reka dusubira kuguhamagara reka tuguhamagara mukanya nduva telefone yawe ifite ikibazo cyangwa ntahe George Nikiza Johannes ravuze ikibazo kivuga ko bimwe mu bibazo biri mu Burundi muri kigari uko usanga abarundi baje kuganira bakaganira ntibashike ku muzi wi ngorane nyamukuru yatanze akarorero ku abantu agwaye malaria usanga bamuvuye ubushuhe iyo malaria idakira namwe uko niko mubibona
ego cyane niko ndabibona ngira kumbure dushobora kuba dufise ibibazo bagura ingorane ngira kumbe tudafise kuko nko muri umugambi wa leta hariho ahantu bavuga yuko kugira ngo amahoro aboneke asasagare mu gihugu ari kugwiza ibintu bakora nubwo ko dasto context l'analyse des priorités pour la conservation de la paix au Burundi c'est mettre l'accent sur les objectifs visant à promouvoir l'emploi nubwo yuko abantu barose ibyo bakora bagakora n'idegembyo ntangere irakumbure yoboneka ariko ikibazo cy'ukwidegembyo mwidegembyo niyo hari kibazo kuko igihe uwo Marius avuze yuko besiye bamufunde hanyuma ngo ntize mu Burundi umenga ashigikiye yuko chaque fois ko hagiye mu matora abajenereta abatari mu ruhande rwa leta ko bapfungwa hanyuma babapfunguruye bakemera ibyavuye mu matora aha ikibazo rero ni cyakibyura ikindi abantu bakagira ingwane z'uko batari badafise ubwigenge bakagira ingorane z'uko batashoboye n'ugushika kuco bipfuza biciye mu byo bafite uburenganzira hanyuma ugasanga batowe n'agashavu ngira ndakubwire yuko nk'ibi bintu bitagira niyo bitahagarara ngo ibintu bihagarare hari n'abandi bazohava batera ingorane kuko aba batwara muri iki gihe na impfubyi zintu na kabiri aba kuri ikinyamakuru ahantu hari abantu bavuga yuko mu Burundi hamaze gupfa abantu barenga 700 n'abandi 800 babatazi iyo bari hanyuma impinduka gatoyi bona hariho abajeune abantu ugwaruka rukiruto nubwo ati imyaka 15 na 30 ruri hanze y'igihugu bariko baronderana kugira ngo bavuge ibyavuga ibyabashikiye urumva nk'abo bantu n'abandi bantu bizaba bigorana mu myaka 10 ingene bashobora kubatunganiriza kubera iki kibazo turapfa no munsi mu myaka 10 iri imbere dusanga cyahinduye intumbero nicyo gituma rero buraba kenyeroma ikibazo icyaricyo mbega ibibazo ni iki hanyuma navuze cyane yuko umugambi wa leta ari uko abantu badafise icyo bakora cyane cyane abakibato ubundi bugizwe n'abajene bashika hafi 30% y'abarundi hanyuma abamaze kuronka akazi ntibarenga 13% turabwira poro ikigo kijejwe ibintu bya statistiki mu Burundi urumva rero abo nabo bari pre y'ukuba manipire y'ugufa y'ugukoreshwa uko ariko kose icyo gituma rero abantu rero batunganya ibya politiki abantu bafasha bogerageza kugira ngo bakombere umuti w'ikibazo abarundi bafise cyane cyane ikijyanye n'ugufasha abakiri bato mu byerekeye iby'ubutunzi mu byerekeye ibyo ibitugane no kubafasha kuko
n'indero n'inyigisho yego reka duhe ijambo ubundi munywanye
n'inyigisho zituma bashika kuco bipfuza kuko buryo umuntu adafite kuco yipfuza atabugishika ko nabi ugasanga biteza ngorane
yego reka duhe ijambo ubundi munywanye wa radio ijwi ry'America yimenye imana mwiriwe neza amahoro murafite ikibazo murafite icyumviro
Turaste cyumviro
yego duga ku ijambo
yego mu Burundi harakwiye yuko gwaruka muri bino bihe bitoshobora kutarumvika abanyepolitike kuko na cyane cyane abanyepolitike babasuka mu bintu udasanga kandi nibo bariko baragira ingorane ugasanga abo bantu babasutsemo ntibariko barabafasha agasanga niyo ibyo basutse mu bwagageze yuko bagabura ibyo bakuye ngo basanga ntibariko bariyumvirwa ko ugasanga niyo bapfuye bapfunzwe bapfuye rubikanda ta kintu kinini hakuri umbona ugwaruka ruba ruriko ruzingukiramwo uruva hari akwiye gutunganywa inyigisho z'uko ugwaruka rutaza rubiswa mu bintu bataza rumviriranye politike cyane cyane kuko ibintu abantu abanyepolitike basubira no gukwibuka bamaze no gushaka ku butegetsi rero abagwaruka rwose nk'abarundi gufatana mu nda rukamenya yuko hageze yuko izo bya politike byabo abanyepolitike badashobora kuduhenda ngo tujye muri ibi na biriya muri yo tubona cyane ibintu dukuramo cyane cyane
murakoze bimenya imana reka duhe ijambo Felix. Felix mwiriwe neza
mune cyane
murafite ikibazo murafite icyumviro
yego nafite icyumviro ntabwo manitwaje utugane tw'abarundi
yego
ugutegeye kunda abayose hagufatira kandi ngo inzara n'inzaragiza mu bisanzwe nabanje b'urwaruka naho jewe ndiko ndarurengana mwe kabiri n'abanyapolitike mu bisanzwe urwaruka ureka kuba manipire kugira ngo bere gufatwa n'abanyapolitike abanyapolitike baronenda zabo natwe rero turabe kaza kacu kuko iyo abanyapolitike batumanipiye bakadufatira ngaho nyene nitwe dupfa bo barakomeye abana babo bari kubariga abana bari kubarandanya ariko bibakira amazu naho bupfa abana babo bazuguma babaho muri bose be natwe tuzira tw'ibintu by'ibyererezi ntarandiriye murakoze
murakoze cyane rwose Felix icyumviro cy'abashinga ntahe Felix na Bimenyimana amushinga ntahe Johannes Marius amasegonda 30
ego mbere koko nagomba mbanze shime kubera aho twakavugiye hose nasanze twese ziko tuvuga bimwe tuvuga ibintu bitumbereye mu ntumbero imwe ahubwo gusa nibaza ko ikibazo atari twebwe ikibazo ari ababishyira mu ngiro hanyuma ngende mpumurije umugenzi wanjye George Jeff nigeze mvuga ko abantu boza barafungwa oya natanze akarorero gusa kerekana yuko icyura gitera ingorane mu Burundi atari cyo yaravuze cy'uko abantu ngo bamwe badashobora kujya kwiyamamaza ngo biyamamaza ntavuga ni oya sinaza ko ariko kubera hajya byagenze uko ntibyabaye nkavuga ngo ahubwo rero londerera ubundi ikibazo ahandi atatanga n'akarorero kandi gatomoye ati urabona aba ariko baragira ibibazo kunuku jya ibyo ntabyonzi mugabo birashoboka ati bariho bameze kuno bazagira ingorane baze nkuku nshavuga ndi rero burya rero ikibazo sabo ikibazo n'igituma nabo bahari baba bari baragize izo ngorane n'abandi bashobora kuba bakagira ingorane nk'izo burya rero nicyo nariko ndavuga nti umugwayi wa malariya kirazira kumuvura ubushuhe gusa umuvura iyo malariya aho rero ni kurondera icyo kintu gituma ibintu byama bigendoko hanyuma njyewe ari ikintu nama nshyigikira nshyiriye n'imbere ahubwo abantu birirwa hanze bakavuga ngo bakagira ibiganiro ibiganiro nama mvuga ko atanu na kimwe nigira mbona bizovamo atanu icyo bimaze ariko bizitesha umwanya ahubwo abo bantu batanga amafaranga y'ibyo biganiro nibahamagare abanyepolitike b'abarundi bashyiremo n'urwaruka baciye bababwira bati fuera le droit du jour ni kuraba ingene murondera ingene muha akazi urwaruka hanyuma uzo ndabire yuko hirya y'ejo umunyepolitike kanaka niyagurana naho agakubitana igitugu bazogikubitanira rimwe wabo genzura nibere ku kazi hanyuma niba yashaka bazorindirana bagaruke kumbaza bati urasubira kumambandanye mvuze ati ego cyane oya ntasubizamo nuko rero je mbona umenga ikibazo cyojaho abanyagihugu urwaruka rukeneye icyo rukora nirukeneye ubwo ibyo izo nzoga ujya kumuha uno munsi nirukeneye iryo tabu umuguri uno munsi ndetse ko tumwereka ayo marayo yakura akayakorera hanyuma akazobyigurira aho niho bumanye muri politike myiza hanyuma nkaca nanga n'ikintu kimwe n'ubu ngaruka ko mvuga nti n'ubu ndarisubiyemo kirazira yuko baza kumbwira yuko umuntu aza gushyira mu ngiro ikintu yari yanze icyo wanze waracyanze reka uwakivuze agikore hanyuma wewe uzazunguze uti cya kinini navuze ntibona ko uyu nyi yababyabahenze nimundekere uburoge nkora ibi aho bizaba byumvirana mugo niba bavuga ati ikintu nacyo nkeneye hamugaje zo kugikora jenzo yari naraye bakemeza bavuga ati rero nimwabibonye cyo nashaka gukora ibi mugabo hakeye hazuyu
akabyica reka duhe n'ijambo George Nikiza namwe kuri ibyo bibazo bya n'ivyimbo vya Bimenyimana na Felix mukanye gatoyi cyane rwose ndaba kwisa
numva ko biriko birasa n'ibikiganiro kisa nuko kiyo kirahera icyo twari ko dinduse tuvuga no musi ni kibibazo by'ugwaruka n'ingwane z'igihugu mbega byohera bite cyo nashaka n'ukuri mpereze impanuro naho zitaraheza burya uburyo bw'ingenzi rwaruka rubaho biva kuri go umwe wese kugitwe ciwe aza kurondera abandi ababwira ati jewe yebashinga ntahe rwaruka dusangiye urunganwe jewe naziyumviye ibi none ibintu byoja mu ngiro gute ibundi bwose ibundi ubundi uko biza kose igihe udafise icyo uri kurakoma n'iri kuraja umuyaga wose uzoza uzoguhitana nk'akarorero igihe ngombye kujya muri Uganda jewe ngombye kujya muri Uganda ndafite terminasiyo yo gushikaho njya kuri booking cyangwa ku kibuga cy'indege zijya muri Uganda mugenzi ntafise iyonja ujya muri Ethiopia muri Afrika y'Epfo hehe arambitana ku mukingo cyo gituma icyo nohanura ugwaruka nuko bo nyene umwe wese ahari hose yiyumvira mbega mu myaka 30 mu myaka 40 ndoba nashitse kuki ivyo rero ushoboye kubishikako niho uronka inge n'abantu bagufasha nabo ntibagira aho bahera nayo ubundi bwobwo ibibazo by'igihugu bizokwamaho ibibazo by'abantu bizokwamaho umuntu wese ugwakwa uri hose kufata iyo ntumbero nk'uko ari ibiteza kugendana.
Tubibutse inshuti mwese komuniko murabandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe n'umunywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika Patrick Aligitega. Patrick, muriwe neza?
Muriwe neza.
Murafite ikibazo? Mafite icyumviro?
Ari ni je mfite icyumviro.
Yego.
Ubisanzwe politike y'u Burundi ivyo abanyepolitike batubwira ni ibintu byiza kandi biratomoye turabye mu nyandiko. Ariko twe ingorane dufise nk'abantu b'abajene kuko je ndumujene sanswe niga muri kaminuza y'u Burundi igitega. Ingorane rero twe duhura nazo nuko abo banyepolitike mu mategeko y'u Burundi hanini badatomora neza ingene umuntu ashobora gukora akazi. Mu bisanzwe usanga nk'abo banyepolitike nyene abo batama bafite ubuzi burenga 10 tugatangazwa n'ingene ubwo buzi bashobora kubukora. Rero bari bakwiye kuzana amategeko umuntu agakora akazi kamwe kandi agakora akazi ashoboye afitiye impamyabushobozi mu Kinyarwanda niko babivuga. Ni ukuvuga afise uburenganzira bwo gukora ako kazi. Ikindi bakaraba abo bantu batora amategeko bakaba ari abantu mu bisanzwe babishoboye bize kuko ntashobora gufata umuntu atize cyangwa adashoboye ngo umuhe umugambi wogende uwushyire mu ngiro. None uwo mugambi yawushyira mu ngiro gute nawe nyene ubwiwe adashoboye gutunganya uwo mugambi kuko imigambi myinshi iriho kandi myiza ariko abantu bayishyira mu ngiro ni bande barabishoboye by'ukuri?
Yego me Patrick reka duhe n'ijambo sozera duhe ijambo honesto.
Ego nta kibazo twe niho dufise amakenga dukeneye kumenya by'ukuri babanze mu nzego bashyira abantu babishoboye umuntu akora icyo ashoboye kandi afitiye impamyabushobozi no mu gutanga akazi ikintu kijyanye no kurondera experience kiriya kintu bagikureho kuko nashobora gusohoka mu mashure utwite uronka experience iyo experience wayikuye wayironse ryari? Icyo ni kintu bategeza kuraba neza bagahindura muri politike y'u Burundi. Murakoze.
Urakoze Patrick rega ijambo Onesfor mu kanya gato. Onesfor mwiriwe neza?
Mahoro neza.
Murasa ikibazo cy'umubiri wa kanya gato kugira ngo turabe ko bahinyishu abatumire turi kumwe.
Jewe narashaka guterera cyane tufatiye kuri abantu bariko baravuga ubijyanye n'ugwaruka. Twebwe ugaruka guhunye mu bisanzwe bavuga ko umwera ubwi bukuru hanyuma ugashwara igihugu cyose. Mu bisanzwe twebwe nk'abanyepolitiki bubunye tugafata n'abadukuriya tuvuge hari ukuntu bagenda barahindura ntibakoreshe ukuri dufatiye nko ku bintu biriko bitera nk'ingorane muri kino gihugu muri kino gihe. Fata ibintu byari hari byanditse barasomye abandi bagasoma mugabo hariho inzego kanaka zagejwe amabanga n'igihugu kandi zemewe na bose mugabo wowe bamaze kuvuga hari uwo ndacavuga ngo kirya bavuze bo sicyo ngo nico gituma umengo babatsise ukuru baza barahendahendana none ukuri mugiye kutavuye mutanditse mu masezerano mwamwasezeranye hanyuma n'inzego z'igihugu
tuvuye akanya karagiye munshi ntahe Onesfor sozera ndaguhaye amasegonda 20
bikaba zavuze intumbero y'icyo kintu hanyuma hakaba abantu bavuga bati twebwe ntitubyemeye bo byemezwa nande mu gihe ibyo bintu ubwa mbere ari byo byaba bemera kw'igihugu cyemera ikindi kigira kabiri ku bijyanye n'ibinyene by'ugwaruka dufatiye nk'ubu nk'umushyikiranganji ugwaruka muri kino gihe mu gihugu yoba ari mu gwaruka cyangwa yoba ari mu bantu bamaze kwisumbuye
reka baguhinyisha mushya ntahe Onesfor reka baguhinyisha George Nikiza reka tuguhe ijambo rya nyuma hari ibintu byinshi bivuzwe ku nya politique eka cyane cyane no kugwaruka nashaka amaja mu make cyane gusa amasegonda 30 mutange impanuro kugwaruka no kubajya politique ko havuzwe itariki duga ku ijambo
ego nka Patrick ugitega abuze ayiturabye inyandiko n'ibyo banyitrike bavuga usanga ari byiza atariko bigiye guja mu ngiro ugasanga nibindi ndabishikiye cyane ni nkibi inamye ndumvuga yuko imigambi yerekeye ingene igihugu cotera imbere mu bice byose byacyo iyo migambi iriho ariko n'ukuri ubwira ngo uje mu ngiro ibishoboka usanga hagiye mu ngiro nibindi bintu mbere bitananditse bitatuma byotuma mbere ndatera ingorane ikindi naco ico rero ni kibazo namwe mvuga nti ikibazo cha leadership n'ukuri
ico kibazo gihambaye cyane gose
uko umuntu yogisha ko cyane hanyuma ikindi yavuze experience burya umuntu igihe afise ishira
hamwe nako
birasaba yuko arongera amuhase experience ibaza yuko abajene bogerageza iyo bisirase bakenera abantu bafitiye amahera yabo bakayironja kuko nta muntu
rego reka George reka ijambo Johannes nawe nyine mu kanya gatoya amasegonda 30 Johannes impanuro abanyapolitike reka ugwaruka amasegonda 30 nturenza
jewe ndera ku mpanuro no abanyapolitike bwa mbere bwo niwo ikibazo bijya kiri ikibazo n'ikiri kugwaruka abanye politiki bomenya yuko bategerezwa nkuko uwanezwa aragiye kubivuga bomenyera kubaha ibyanditse kandi bakubaha n'inzego zibihagararira ni kuvuga ngo namba ari ikintu cyanditse akaba ari gengeje kwemeza ko ari cyo cyangwa atari cyo mu gihe wagisomye hama nkavuga ati giye ibi bintu rero nk'urwego nibi ugomba kumenya
kubyo
nawe ntawe uzokubaha
hanyuma ndabingenge murakoze cyane gose akanya karatujanye ikibazo tuzokibandanya mu minsi iri imbere n'ikibazo cy'ugwaruka n'ikibazo gihambaye cyane gose turashimiye cyane gose abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika baduteye akamo bagashikiriza ibyumviro byabo turashimiye engineer yadufashe mu buryo bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na Innocent Kimenyi yadufashe kwegeranya ikiganiro turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza mu kanya murabandanya kukwikirana ibiganiro vya radio ijwi ya Amerika.
be like.